Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 byo ingingo nkuru twabateguriye. Umuririmbyi w'umunyarwanda Itahi Wacu Bruce uzwi ku izina rya Bruce Melody yatawe muri yombi na polisi y'u Burundi arazira iki? Inkuru icukumbuye y'ijwi rya Amerika ni mukanya. Nyuma y'amezi ane afungiye iwe mu rugo kubera kwakira ruswa, Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco agiye kugezwa imbere y'ubucamanza.
Twakiriye dosiye n'ubundi ari hanze adafunzwe twayakiriye kabiri twirigira 28/8 2022 hagati aho hari ibibazikorwa birimo kuba twasesengura dosiye, kuba twashobora kumubaza, dushobora gukora iperereza ryacu.
Faustin Nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hongeye kuvugwa virusi ya Ebola mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ingabo za Uganda zikorera muri ako karere zatangiye gukingirwa.
Last 2 weeks there was a case in Beni where a lady died of Ebola. So given the fact
ati mu byumweru bibiri bishize umudamu umwe Ibeni yapfuye azize Ebola. Ubona ko Beni iri mu karere dukoreramo, abashinzwe ubuzima basanze ari ngombwa kugira icyo bakora kugira ngo mu gihe icyorezo cyiyongereye ingabo zacu ntizandure.
Kapitaine Peter Mugisha umuvugizi w'ingabo za UPDF zirwanira muri Congo. Aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys wiriweho?
Mwiriwe neza. Veniste mu karere k'ibiyaga binini, abategetsi mu batavuga rumwe na leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bavuga ko abashinga amateka b'icyo gihugu bahembwa amafaranga y'umurengera arenga 2,000,000 by'amadolari buri kwezi. Bavuga ko ayo mafaranga ateye ubwoba ugereranije n'ingene Congo iri mu bihugu bikenye ku isi. Umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu yasabye amatohoza yihuta kuri iyo mishahara. Fayulu avuga ko bibabaje mu gihe 70% by'abakongomani babeshejweho ni dolari z'ibiri buri munsi. Umushingamateka Samuel Mbemba akorana n'umukuru w'inama nshingamateka yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko amakuru ashikirizwa na Martin Fayulu ari ibinyoma. Ariko Tresor Kibangula umusesenguzi wo mu kigo cy'ubushakashatsi Ebuteli avuga ko iyo mishahara ari ukuri akasigura. Avuga ko amafaranga ahabwa inama nshingamateka arimo igifungo kinini kandi menshi akoreshwa mu gutanga imishahara irenze urugero. Kurya ibiturire muri Congo byabaye akaranda. Icyo gihugu kiza ku mwanya w'ijana na 69 ku bihugu 180 byimonogoje mu kurya ibiturire mu cegeranyo cyo mu 2021 cyasohowe n'ishyirahamwe Transparency International. Muri Afrika kandi umubikira w'umunyamerika kazi w'imyaka 83 yari yaranyurujwe n'abajihadiste mu buraruko bwa Burkina Faso mu kwezi kwa kane ari degembya. Ekleziya Katolika muri Burkina Faso yavuze ko Sulen Tennyson ari umubikira kazi wo muri Kongregasiyo y'Abamarianite b'Umusaraba mw'Iranda. Yari yanyurujwe ari muri paruwasi y'Yalgo aho yakorera. Muri Leta Zunze za Amerika umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu yaremeje irekugwa ry'umunyamerika yari yaranyurujwe muri Afurika y'Uburengero. Umuvugizi ariko ntiyamuvuze izina, ariko Tennyson niwe munyamerika wenyine yari mu minwe y'abajihadiste muri ako karere. Igisagara cya Yalgo kiri hagati y'ibisagara bya Kaya na Dori mu buraruko bwa Burkina Faso, na karere kasinzikajwe n'abajihadiste bashamikiye ku mihari Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu.
Washington, ijwi rya Amerika.
tukiri mura ko karere ko mu burengero bwa Afrika ishiramwe impuzamakungu ONU yavuze cyo kuwa gatatu ko abasivile bashika kuri 50 bishwe mu bikorwa bya gisirikare byakozwe n'igisirikare cya Mali kiri kumwe n'inteko z'abanyamahanga ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane. ONU ikunze kwagiriza abasirikare ba Mali kwica abasivile mu kivunga hamwe nabo bakeka kuba abajihadiste mu migwano ikunze kubahuza n'imigwi y'iterabwoba. ONU ivuga ko ubwo bwicanyi bwo mu kwezi kwa kane bwabereye mu isoko iri mu gace ka Hombori mu ntara ya Duenza. Abasirikare barashe inyuma y'aho imodokari barimwo ziturikijwe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara. Inteko za ONU ziri kugarukana amahoro muri Mali MINUSMA zavuze ko mu bapfuye harimwo abagore hamwe n'abana.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika mu karere ko mu buseruko bwo hagati indege za Israeli zarateye misile ku kibuga cy'indege ci Aleppo mu buraruko bwa Siriya ejo ku munsi wa gatatu. Itorokanzo ry'amakuru rya leta ya Siriya Sana ryavuze ko izo ndege zateye misile zine kandi hari byononekaye ariko nta wafuye yatangajwe. Ishyirahamwe ryo muri Siriya riharanira agateka ka muntu rifite icyicaro gikuru mu Bwongereza ryavuze ko izo misile zaguye mu ibarabara rica ko indege muri icyo kibuga cy'indege hamwe no mu bubiko ahakekwa ko hari habitse misile zatanzwe na Irani. Ku munsi wa kane w'indwi iheze icyo kimenyeshamakuru Sana cyavuze ko abasivile babiri bakomerekejwe n'ibitero by'indege za Israeli mu ntara za Hama hamwe na Tartus muri Siriya. Kuva hatangura intambara hagati y'abenegihugu muri icyo gihugu cya Siriya mu 2011, Israeli imaze kugaba ibitero by'indege biharugwa mu majana mu buraruko bw'icyo gihugu kibanyi. Ibitero byatewe abasirikare ba leta hamwe n'imihari y'abagwanyi ishyigikiwe na Iran hamwe n'umuhari Hezbollah.
Urakoze abize bigirimana mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umuririmbyi w'umunyarwanda Itahi Wacu Bruce uzwi ku izina rya Bruce Melody yatawe muri yombi na polisi y'u Burundi. Amakuru afitwe n'Ijwi rya Amerika remeza ko Bruce Melody yafashwe bisabwe n'umwe mu bategura ibitaramo mu Burundi uvuga ko amufitiye umwenda. Inkuru icukumbuye Diane Nini nahazwe.
Umwe mu begereye ubushikiranganje bw'umutekano muri ico gihugu yemereye ano makuru y'Ijwi rya Amerika inyuma y'igisa nk'ukujuragirika kwa baye kubakoresha imbuga ngurukana bumenyi, aho bamwe bavuga ko yarekuwe abandi barimo nabegereye ubutegetsi bakabihakana. Mu butumwa bugufi umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika yarungikiye uwo yegereye ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi yamwandikiye ati Bruce Melody yoba gipfunzwe canke yarekuwe, nawe asubiza agira ati arapfunzwe. Umenyesha makuru inyuma yo guhamagara wegereye ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi ariko ntafate telefone yiwe, yabandanyije amubaza mu butumwa bw'inyandiko niba ibiteramo vya Bruce Melody ikibaye, nawe amusubiza amurungika ku rubuga rwanditse ko ivyo biteramo bitakibaye agira ati rabaha nta giteramo na kimwe azogira kuko arapfunzwe. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu Burundi bwashishije ubutumwa ku rubuga rwabwo bwa Twitter buvuga ko Bruce Melody afungishijwe icamaso ku mvo z'amatohoza afatiye ku vyaha cy'ubutekamutwe escroquerie mu Gifaransa. Gusa ubwo butumwa bwagiye gufutwa inyuma y'umwanya butangaje. Ijwi rya Amerika ryabajije isoko ryabwo ryo muri ubwo bushikiranganje aho Bruce Melody apfungiwe ariko ryanka kwishura iki kibazo. Ico bikoze ibimenyesha makuru bikorera mu gisata c'imyidagaduro mu Burundi vyatangaje ko Bruce Melody yahatiwe ejo kwa gatatu ibazo mu biro by'Inyamiramabi biri muri quartier ya Bwiza mu kiringo c'amasaha arenga 3. Bruce Melody yahagaritswe amaze kugera ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi ku busabe bw'umurwiza atunga yitwa Tusa asanzwe anategura ibiteramo. Tusa bash bise ku mbuga ngurukana bumenyi boss yagiza Bruce Melody ko amuheraniye amadolari ya Amerika 2000 ayo nayo akaba yababa imiliyoni indwi z'amarundi yamuhaye ategura igiteramo yarabwirijwe kuzamwo mu Burundi mu icigo mu mwaka uheze ariko leta y'u Burundi ikaza kugisivya. Andi mafaranga Tusa ya Bruce Melody ni miliyoni 30 z'amarundi umurwiza atunga yemeza ko yashoye mu kwitegurira Melody aza mu Burundi. Mu kwisigura nk'uko tubikesha amasoko yacu mu Burundi, Melody yagize ati management yanje yarahindutse. Ayo mafaranga havuga sinzi uko yayatanze kugira ariko tworoshe ibintu turashobora kumuriha izo dolari 2000 ariko izo miliyoni 30 z'amarundi ntazo turiko turatanga. Ihagarikwa rya Bruce Melody ribandanya kuvugisha benshi barimo ibice itandukanye y'abantu. Umwe mu bakozi b'umwe bwa Afrika yagize Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia yegereye ubutegetsi bwo mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ati na kambaro kibara ababikoze ntibari babwirijwe kubikora na Ligue Burundi ubu aribwo buramutswa EAC. Iki kibazo ico nzico nuko camaze gushika kwa President Neva naho unyemeje ko ibiteramo vya Melody bitazoba bishobora guhindura umurindi bikaba kugira ngo Burundi byambika gashambara. Reka ejo nzoba nkubwira ibikurikira mvuganye nabegereye ibukuru kundusha ino dosye ariko umenye ko ari dosye yo kudafata minenegwe. Mu baririnzi nabo bamaze kugira ico bavuga kwitabwa muri yo mpiga Bruce Melody harimo umurundi Jean-Pierre Nimbona batazira kidumu yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook ati ibi ntivyari bikwiye kugenda uku mu mureke Bruce Melody akore concert yiwe amafaranga mwamufitaniye muyishuzanye ukundi kuntu mutarinze kumaramazanya. Ivyabaye kijya gihe vyari bintu birengeye aba artists. Wundi nawe asa nk'ukurikira imyidagaduro yo mu Burundi ku rugaga rwe rwa Twitter yanditse ati umuziki ntanzigo aho ndi ntiramiye kugacupa mwibare bari kwavuza karirimbo ka Melody akanywafu politike no mucafu nibatureke twimanukire ino weekend. Bruce Melody yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu Burundi ejo kwa gatatu aho yaragiye kuremesha ibiteramo bibiri birimo icari gitegekanijwe kuba kuri uno wa gatanu n'ikindi cyo kwa gatandatu ibujumbura. Ni biteramo vyaboneka ko vyishimiwe cyane n'abakunda umuziki wiwe mu gihugu cy'u Burundi aho bagiye bamwandikira ubutumwa ku rubuga rwe rwa Instagram bamusaba kutongera gusiba. Abamusaba kudasubira gusiba igiteramo bagaruka ku biteramo Bruce Melody yagiye arasivya mu Burundi. Muri ivyo biteramo harimo ico ku Noheli yo mu 2018 ico gihe bikaba vyanuganuze ko Bruce Melody yasibije igiteramo cari kirindiriwe na benshi bivuye kucuka ca politique kitari ciza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu icigo mu mwaka uheze naho Bruce Melody kumwe n'umuririmvyi w'indirimbo z'Imana Israel Mbonyi Uburundi bwasibije ibiteramo vyabo vyari kuba mu kwezi kw'indwi. Ico gihe leta y'u Burundi ikaba yasibije ivyo biteramo ivuga ko abo banyamuziki b'abanyarwanda ata burenganzira bafise bwo kuremesha ibiteramo mu Burundi kuko batabisabiye impusha. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu cy'u Burundi bwavuze ko kumvu z'umutekano no kwirinda ikiza cha virusi ya corona ata muntu u Burundi uzokwemerera kuza gucuraranga ku butaka bwabwo avuye mu gihugu cy'u Rwanda kuko kugubwo bushikiranganje uwo boreka kinjira ku butaka bw'u Burundi yari guhava abazanira ico kiza cha virusi ya corona.
Tukivuga ku kibazo cy'ubutabera mu Rwanda ubushinjacyaha buratangaza ko Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco uregwa kwakira ruswa azatangira kuburana mu minsi 15. Urubanza rwe ruzaba ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa 9. Inkuru irambuye asumutakaboye
amezi yarashize arane rwego rw'ubugenza cy'aharibu rutangaje ko wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco Bamporiki Edouard afungiye mu rugo rwe. Uru rwego rwatangazaga ko Bamporiki yakurikiranwe icyaha cya ruswa n'ibyaha bifite isano nayo. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu uyu muyobozi adafunzwe nk'uko bigendekera abandi. Uko iminsi yagiye ishira hari n'abemezaga ko ibyo gukurikirana Bamporiki mu butabera byarangiye. Kuri wa gatatu ushinjacyaha bukuru bwa Ijwi rya Amerika ko dosiye ya Bamporiki itigeze ishyingurwa. Nkusi Faustin avugira uru rwego.
Dosiye ya Bamporiki Edouard twayakiriye tariki 18/7/2022 yoherejwe na RIB. Afata icyemezo cyo kwiregera urukiko kizaboneka kuri 16/6/2022. Twakiriye dosiye n'ubundi ari hanze adafunzwe. Twayakiriye tariki 18/7/2022 twiregera 28/8/2022. Hagati aho hari ibibazo bikorwa birimo kuba twasesengura dosiye, kuba dushobora kumubaza, dushobora gukora iperereza ryacu. Hari ibintu byinshi dushobora gufata, dushobora kandi kutayiregera bitewe n'uko wasesengura dosiye. Aho icyo twafashe tumaze gusesengura dosiye, twafashe icyemezo cyo kwiregera mu rukiko.
Bamporiki Edouard akurikiranyweho icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke. Umunyamategeko wo mu rwego rw'abavoka mu Rwanda Maitre Evode Kayitana yumvikanisha kuregwa akwiye gushakisha umwunganira.
Abunganizi byanze bikunze agomba kubashaka kuko abantu bashobora kwiburanira mu nkiko nkeka ko tabarimo cyane cyane ko ibyaha bakurikiranwa atari ibyaha byoroshye kandi atabuze n'ubushobozi kandi ari n'umuntu wize. Numva risiki yo kwiyunganira atayifata ntabwo numva ko ari ngombwa.
Maitre Kayitana kandi avuga ko hari impamvu zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze.
Hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze, nko kuba nta bimenyetso bikomeye cyane ubushinjacyaha bwari bwareretse urukiko byatuma afungwa by'agateganyo. Impamvu ya kabiri ni ukuba nta mpamvu ubushinjacyaha bwerekanye cyangwa bubona zatuma acika ubutabera cyangwa ahunga igihugu. Impamvu zindi wenda ni impamvu za politiki, iyo umuntu ari umuyobozi nabyo kumufunga ntabwo biba biri ngombwa cyane, barabanza bakabyigaho kuko ntabwo umuyobozi yafungwa nk'umuntu usanzwe.
Bamporiki yahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco yahagaritswe kuri uyu mwanya mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ahita atangira gukorwaho iperereza. Akimara guhagarikwa, Bamporiki yifashishije imbuga nkoranyambaga asaba imbabazi umukuru w'igihugu, anemera koko ko ibyo byaha yabikoze. Bamporiki azatangira kuburana mu kwezi gutaha. Abanyamategeko bavuga ko azakomeza kuburana ari hanze kugeza ku cyemezo cy'urukiko rwa nyuma. Abaye umwere yakomeza ubuzima bwe bwo hanze, yahamwe n'icyaha urukiko rugakurikiza ibisabwa n'amategeko. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha Bamporiki akurikiranyweho biramutse bimuhamye yahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhongiye kuvugwa virusi ya Ebola mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Hashize ibyumweru bibiri umuntu yishwe nayo mu karere ka Beni. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima muri Uganda riravuga ko abo basirikare ba Uganda bakorera mu burako gace batangiye guhabwa inkingo za Ebola. Kampala Ignatius Mahizi.
Umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'ubuzima ku isi muri Uganda, Dr. Jonas Tegen, avuga ko virusi ya Ebola yongeye kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo akaba ngombwa ko hafatwa ingamba za mbere kugira ngo ikumirwe biciye mu nzira zitandukanye zirimo gukingiza abari ku murongo wa mbere mu bikorwa bitandukanye muri ako gace gakunze kwibasirwa na Ebola. Niyo mpamvu twasuzumye uburyo butandukanye bwo gutabara dushobora gukora, nko mu rwego rwo kugenzura iyo ndwara no kureba ko hari ubushobozi bwa laboratwari zegereye aho virusi yibasira cyane, kimwe no kugira inkingo zihagije hamwe n'ibigo byita ku barwayi kugira ngo indwara tuyirwanye itarakwirakwira. Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yari iherutse gutangaza ko iyo virusi yongeye kugaragara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. igisirikare cya Uganda kiri mu rugamba rwo kurwanya intagondwa za ADF muri ako karere ko mu burasirazuba bwa Congo kivuga ko kiri mu bashobora kwandura iyi ndwara kandi akaba cyatangiye gukora ubukangurambaga bw'abaturage mu turere gikoreramo kimwe no gufata izindi ngamba zo kwirinda. Kapiteni Peter Mugisha, umuvugizi w'abasirikare bari muri urwo rugamba rwo guhasha ADF mu gikorwa gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi cyiswe Operation Shujaa, yatangarijwe ijwi ry'Amerika ko babonye inkingo zirenga 10,000 kandi ko bashinze n'ikigo gishinzwe kuvura Ebola mu nkambi yabo kizakoreshwa mu gihe hari umuntu wanduye.
In last 2 weeks there was a case in Beni where a lady died of Ebola. So given the fact
ati mu byumweru bibiri bishize umudamu umwe I Beni yapfuye azize Ebola, ubona ko Beni iri mu karere dukoreramo. Abashinzwe ubuzima basanze ari ngombwa kugira icyo bakora kugira ngo mu gihe icyorezo cyiyongereye ingabo zacu ntizandure, ariko kandi n'abandi bakozi bari imbere mu karere turimo nk'abo mu by'ubuvuzi, abagenzi ndetse n'abaturage bari aho dukorera bagiye gukingirwa. Mu muhango wo gutangiza ikingira ry'abasirikare ba Uganda wabereye I Fort Portal hafi y'umupaka na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, umuryango w'ubuzima ku isi ndetse n'abo muri Minisiteri y'ubuzima muri Uganda bijeje abasirikare kuri uru rukingo rwujuje ubuziranenge rutateza ingaruka izo arizo zose ku muntu warufashe kandi akaba rukora neza mu kurwanya Ebola kugera kuri 90%, akanaba rwarakoreshejwe no mu 2019. Ingabo za Uganda zimaze amezi 8 mu burasirazuba bwa Congo zikorana n'iza guverinoma y'icyo gihugu kurwanya abaterabwoba ba ADF bamaze imyaka isaga 20 bakorera mu karere ka Beni. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Dusubire mu Burundi kuri uyu wa kabiri habaye umuhango wo gutwika ibirwanisho bikira umuriro byari bitunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Umuhango wabereye muri komini Gihanga mu ntara ya Bubanza. Abategetsi bavuga ko ibyo birwanisho byagabanutse mu baturage ariko ko intwaro gakondo ziyongereye. Thierry Vendayishimiye,
byatangarijwe mu gikorwa cyo guturira no gusambura ibirwanisho bikira umuriro byegeranijwe bikuwe mu banyagihugu babitunze bata ifiti uburenganzira cabiri mu ntara ya Bubanza muri komini ya Gihanga kuri uyu wa kabiri. Kubw'uburongoye ikigo Senape umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikwirakwizwa ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro, General Major General Zengendanganya, ibigwanisho bicira umuriro byaragabanutse mu banyagihugu babitunga batabifiti uburenganzira agereranije no mu myaka iheze. Yamarakemeza ko kubigwanya burundu bikigoranye cyane.
Turavye mu myaka yahera ibigwanisho byacogwa ari cyishye cyane byashika nko mu 2000 byacogwa ku mwaka mbwa ubunye turageze aho dutora nk'ibigwanisho bishika hagati y'igihumbi n'amajana bamwe barabitanga mbwa ibyo dubona ngaho byinshi ni ibyo usanga baradise byaraguye ingese nke barabinyegeje ahantu ku buryo bitameze neza mbwa nubwo kikumara ikigwanisho gushaka kubikoresha.
General Major General Zengendanganya amenyesha kandi ko mabafatiye ku bikoresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho byiyongereye cyane kuko abantu benshi bakomeretswa n'abicwa usanga bacumiswe imbugita n'imipanga. Yizeza abanyagihugu ko hari ibikorwa byo kwigisha abenegihugu kuvavanura n'iyo ngendo yo gukoresha ibyo bikoresho ico bitagenewe.
Twarabonye yuko ubu amabi afatiye ku bigwanisho bikira umuriro yaragabanuye mugabo hiyongereye amabi
bafatiye kubi koresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho usanga benshi abakomereka abagwana abapfa usanga bacubiswe n'imbugita zahariwe gukora byo mu gikoni ipanga ishoka icumu ubu rero turi mu ihimiriza byo gusigurira abanyagihugu yuko ibyo bikoresho bitagenewe kwica umuntu
ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bwibukije abarundi bose ko gutunga ibigwanisho mu nzu ari intambamyi ikomeye ku mutekano wa buri wese Colonel Nyandwi Datusi umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yabishikiririje mu ntara ya Bubanza
nakaryo keza ko kwibutsa umwe wese ko gutunga ibigwanisho mu mazu yacu atari ubutunzi na gato mbere atari n'uburyo bwiza bwo kwikingira no kwishungerera umutekano ahubwo ni intambamyi ku mutekano wacu twese bikongera bikaba n'intambamyi ku iterambere ry'igihugu cyacu nkaba nosaba umwe wese gutahura ko iki gikorwa atakindi kigamije atari gutsimbataza amahoro n'umutekano
mu bikorwa byagiye bikorwa n'imigwi itandukanye mu gukura ibigwanisho mu benegihugu mu bihe bitandukanye byaratumye hafatwa ibigwanisho bitandukanye ndetse bikaba byaciye binasamburwa biranaturigwa nk'uko Colonel Nyandwi Datusi abivuga
twifunze ibigwanisho byagiye birakurwa mu benegihugu mu bikorwa bya wa mu Senate bifatikanije n'izindi nzego zijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano nk'uko mubibona hariya hasamburwa inkoho zishika 212 amagrenade 831 amabombe ashika ku 210 n'ibindi bisasu biturika bita detonateur bishika 157 harimwo amamine 13 amabushon arimere 19 amena mafize 151.
Ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano butangaza ko bifite ihangiro ryo gufataniriza hamwe n'izindi nzego mu kurandurana imizi ikigwanisho cyose gicira umuriro mu banyagihugu babitunga batabifitiye uburenganzira. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baru wafashije kuyabagezaho tubashimiye kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi indimba y'intore ntiyibuza guhamiriza bisobanuye ko iyo uri umugabo w'indekwe intimba ntikubuza gukora isohoza ikivu umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Ibaye amezi menshi ngaya amezi abaye imyaka myinshi n'imyaka nayo izaba ibinyejana
imyaka ibaye myinshi I wonder where I hekuwe nubwo harabakigu tone kar kwanda humura na chuza wa
Yeah, 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 y cyane abava